Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banwanye ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. EAC umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yatangiye gutekereza ku itegeko nshinga ryawo.
Umurundi, Uganda, Kenya, Tanzania, abanyarwanda tuhurira kuri pinsane gusa n'umuryango umwe uretwipuze yuko ukwandikwa itegeko ku buryo bw'ubuhinga atategeko burya nta gikoma.
Uyu ni Serge Ndikumana ukuriye abahagarariye Uburundi mu itsinda ry'abahanga ba EAC barimo rero biga itegeko nshinga ry'uwo muryango. Mu Rwanda umumotari Nyirinkindi Isa wo mu karere ka Gicumbi yarazimiye. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Tuti zacu ariko nk'uko mubiza amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nawe hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyiz Bigirimana. Aloyi, umwanya ni uwawe.
Urakoze Tomak yahere mu biyaga binini nyene. Ibitero bibiri byabereye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahitanye ubuzima bw'abantu 14 barimo umutegetsi wo muri leta ya Kongo nk'uko amakuru atangwa n'abo muri ako karere yabivuze ejo ku munsi wa gatatu. Abarwanyi bakekwa kuba abo muhari wa FDLR nibo ngo bishe uwo mutegetsi umukenyezi wiwe hamwe n'abana babo batanu mu gisagara cya Bukoma mu buraruko bw'intara ya Kivu y'uburaruko ku munsi wa kabiri nk'uko byashikirijwe na Eugene Gwanze umunyagihugu yabyiboneye. Umuhari FDLR ukorera mu ntara z'uburaruko n'ubumanuko bwa Kivu ahakorera kandi n'iyindi mihari yitwaje ibirwanisho. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi ejo kwa gatatu yarasinye ibirego bibiri byagirijwe Perezida Donald Trump byongera birarungikwa muri Sena kugira imburano zizoce zitangura mu ndwiza. Inama nshingamateka ya Amerika yegetse ibyaha bibiri kuri Trump mu kwezi guheze. Yagirijwe gukoresha ubutegetsi arimwo ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Imburano abademokrate bifuza ko Perezida Trump ava ku butegetsi zikazotangura ku munsi wa kabiri kandi zishobora kuzomara indwi zitari nke. Perezida Trump yavuze yamavuga ko atacaha yakoze kandi ariko ahigwa nk'umurozi. Muri Amerika kandi Perezida wa Amerika Donald Trump hamwe n'icegera cy'umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Liu He barasinye igice cya mbere cy'amasezerano agamije gutorera inyishu ibibazo byo guhanahana ibidandazwa byari bimaze amezi 18 hagati y'ibyo bihangange bibiri mu by'ubutunzi ku isi. Perezida Trump yashikirije ko ari amasezerano azozanira inyungu impande zose uko ari zibiri kandi azotsimbataza amahoro ku isi. Mu gihe abakuru b'amahinguriro muri Amerika bashima ayo masezerano, abategetsi b'abademokrate bo mu nama nshingamateka bo bavuga ko atashoboye gutorera inyishu ibibazo bikomeye byari kugirira inyungu abarimyi hamwe n'aborozi hano n'abakozi hano muri Amerika. Igihugu cya Misiri na Etiyopiya ntibarumvikana ku matati bafitaniye ku rugomero rwo ku ruzi Nile naho Perezida Donald Trump asaba gushika ku masezerano azobungukira bose. Igice cy'ibiganiro kirongowe na Leta Zunze za Amerika cyabaye ejo ku munsi wa gatatu kikaba cyabayemo intambuko ariko ntibashoboye gusinya amasezerano ku itariki ya 15 y'ejo nk'uko impande zari zarabyemereranije mu kwezi kw'11. Misiri, Etiyopiya na Sudani baterekanya kongera guhurira i Washington mu matariki ya 28 na 29 kugira barabe ko bofundika amasezerano. Igihugu cya Canada cyashikirije ejo kwa gatatu ko kigiye kwinjira mu mizi kandi kigakora kugira kimenye ibyabaye igihe indege yahitana abanyagihugu bacu 57 muri Irani. Abashikiranganji b'imigenderanire n'andi makungu ba Canada, Ukraine, Suede, Afghanistan n'Ubwongereza bose baburiyemo abanyagihugu babo baterekanya guhura kuri uyu munsi wa kane i Londres mu Bwongereza mu ntumbero yo kuremera abategetsi ba Irani bemere gukorana mu matohoza. Mushikiranganji wa mbere wa Irani wa Canada Justin Trudeau yavuze ko leta yiwe itekanya gusaba Irani gushumbusha imiryango y'abanye Canada yaburiye ababo muri iyo mpanuka. Kuvuga kuri aya makuru nyene, perezida wa Iran Hassan Rouhani ejo ku gatatu yahamagariye abanyagihugu arongoye gufatana mu nda kandi yemera ko hakwiye kuba ibihinduka mu buryo igihugu kirongowe. Abishikirije inyuma iyo myerekano ya Irutavana ko yabashavujwe n'iyo ndege ya Ukraine yarashwe. Rouhani yashikirije kandi ejo ku gatatu ko abanya-Iran bakeneye ko bose baserukirwa mu butegetsi, agasaba abajejwe matora muri ico gihugu kwemerera abavyifuza bose bagahabwa uburenganzira bwo kwitoza. Naho igihugu ca Albania cashikirije jo kwa gatatu ko cirukanye abadiplomate babiri ba Iran, congera gishikiriza ko batagikenewe ku butaka bw'ico gihugu. Abadiplomate aribo Muhammad Al-Arzi na Sayed Ahmad Hussein bagirizwa gukora ibikorwa biteye kubiri n'amategeko agenga imigenderanire n'andi makungu. Bagirizwa kandi kubangamira umutekano w'igihugu no kuba barakoranye na General Qasem Soleimani yahoze mu gisirikare cya Iran aheruka kwicwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bubaye ubugira kabiri mu mezi 13 igihugu cya Albania cirukana aba demokrate ba Irani.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri YouTube VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Bufaransa, urukiko rw'ubujurire rw'i Paris rwatangiye gusuzuma icyifuzo cy'ababuranira umuryango wa President Juvenal Habyarimana, basabye ku icyemezo cyo kuburizamo ikirego kubakekwagaho guhanura indege ye cyasubirwamo. Venuste Nshimiyimana mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza araduye inkuru irambuye.
Urugereko rw'ubugenzacyaha mu rukiko rw'ubujurire ruri mu mujyi wa Paris kuva ku gicamunsi kuri wa gatatu rurumva impande zombi ku kibazo cy'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana muri Mata 1994, igikorwa gifatwa nk'imbarutso ya jenoside yabereye mu Rwanda. Uruhande rwa mbere ni urw'imiryango y'abaguye muri iyo ndege, basaba ubutabera gutesha agaciro icyemezo cyafashwe umwaka ushize kuri 2021 Ukuboza 2018 n'abacamanza bagenzi ibyaha by'iterabwoba Jean-Marc Herbeau na Nathalie Pou. Icyo cyemezo kivuga ko nta ugomba gukurikiranwaho icyaha mu bakekwaga. Urwo ruhande rufite abantu batatu b'abanyamategeko barwunganira. Urundi ruhande nirwo bakekwaho icyo cyaha, ruhagarariwe n'abanyamategeko babiri. Mu gihe kingana hafi n'isaha imwe n'igice habanje kwibutswa ibyabaye, hakurikiraho ukumva impande zombi, nyuma umugenzacyaha wa leta akaza kugeza ku rukiko umwanzuro w'ibyifuzo. Ikimiryango yabaguye mu ndege ishaka nuko urugereko rw'ubugenzacyaha bwakwemeza ko hakongera gukorwa iperereza ryimbitse cyangwa se hakabaho urubanza rwacibwa n'urukiko rwa rubanda. Gusa rero amakuru yizewe Ijwi rya Amerika ryabashije kumenya avuga ko umugenzacyaha yasabye ko urugereko rw'urukiko rw'ubujurire rwakwemeza meza umwanzuro w'abacamanza Jean-Marc Herbeau na Nathalie Pou. Umwanzuro uvuga ko nta ugomba gukurikiranwa ukaba unyuranije n'uwari warafashwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguière wemezaga ko hari abantu icyenda b'ibyegera bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bagize uruhare mu guhanura indege wahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ariko ingingo z'amategeko yari yubakiyeho zanyeganyijwe muri 2012 n'impuguke zagiye gukorera iperereza mu Rwanda muri 2010 ziri kumwe n'abacamanza Mark Trevidich na Natalie Pou mu cyegeranyo bakoze bemezaga ko ibisasu byahanuye indege byarasiwe I Kanombe mu kigo cya gisirikare cyacungwaga n'ingabo za leta y'icyo gihe ubwo hari hashize umwaka umwe muri 2009 akanama kayobowe n'umunyamategeko w'umunyarwanda Mutsinzi kakoraga iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana kemeje ko yarashwe n'intagondwa zashakaga kumwikiza ngo kuko yarazibangamiye nubwo umucamanza Jean-Marc Herbeau yeretswe muri 2018 icyegeranyo cyakozwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda kemezaga ko indege yarashwe n'abasirikare b'umutwe wari w'inyeshyamba za FPR Inkotanyi Jean-Marc Herbeau yaba yarasanze imyanzuro idahwitse maze yanga gutangiza irindi perereza nibutse ko muri 2006 umucamanza Jean-Louis Bruguière amaze gusohora impapuro zo gufata abantu 9 ibyegera bya Perezida Paul Kagame leta y'u Rwanda yahise icana umubano ushingiye kuri ambasade n'ubufaransa imirimo y'urugereko rw'ubugenzacyaha mu rukiko rw'ubujurire irabera mu muhezo icyemezo kikaba kizashyirwa ahabona nyuma y'iminsi itari mike Venuste Nshimimana ijwi ry'Amerika Londres
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KHz 15,300 KHz 15,675 na KHz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri KHz 15,180 na KHz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri KHz 15,460 na KHz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika Radio yanyu
mu Rwanda mu karere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru umugabo witwa Nyirinkindi Isa amaze amezi atatu yaraburiwe irengero urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwabwiye Ijwi ry'Amerika ko rwakiriye ikirego cy'umuryango we Eric Bagirubusa yakurikiranye iyi nkuru
Mu kiganiro hajwi rya Amerika Madame Furaha Mukafaranga yavuze ko yabuze umugabo we kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 mwaka ushize 2019 Mukafaranga utuye mu kagari ka Kigabiro umurenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda avuga ko abaturanyi bari bo babanje kumubwira bakekeranya ko umugabo we bwana Isa Nyirinkindi yaba yabuze abo nabo ngo babishingiraga kukuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigabiro Madame Beatrice wa Maria yarahamagawe n'umuntu ngo amubaze imyitwarire ya Nyirinkindi watwaraga abagenzi kuri moto ibyo ngo byateye Mukafaranga kubaza gitifu w'akagari maze nawe ngo amwemerera ko koko yavuganye n'uwo muntu wakoreshaga telefone ya Nyirinkindi Mukafaranga yabisubiriye ijwi rya Amerika
ubwo rero ngewe nabimenye nkuko bari mu isantire nyine wamwumvisha avugana n'uwo muntu yaje ambwira atari ku muntu waba ibyo ari byose bamufashe aho kugira ngo ngewe numve amakuru yakambaze uwo bahamagaye numve ngewe narabyutse njya kumureba ndamubaza arambwira ati yewe ati uko wabyumvishe ati kubera ko babivugiraga mu bantu benshi uko mvuga banyumva ati ni uko nguko byagenze nawe asubiramo nk'uko mbikubwiye
Mukafaranga avuga ko nyuma yo kumenya amakuru y'ibura ry'umugabo we yatangiye kumushakishiriza ahantu hatandukanye harimo no mu buyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB
nyine yavuye mu rugo agiye mu kazi I Kigali noneho ahageze ngo afatwa ngo n'umuntu uwo muntu rero wamufashe ahita ahamagara gisifu w'akagari ariko akoresheje telefoni ye nyine noneho aramubaza ati se wowe umvugisha urindi undi aramubwira ati ngende umupolisi ukorera kuri sitasiyo y'i Nyarugenge noneho ubwo uko yakamubwiye amubaje utubazo twinshi amubaza ngo ese ngo uyu muntu wawe ngo umuntu utatse nge n'umuturage usanzwe asistanse nzi ko ari umumotari usanzwe dutwara se yaba yarabaye umusirikare ati ngo ntabwo yigeze aba n'umusirikare ati narakoze defense ntiyigeze aba arakoze defense ubwo arangije aramubwira ati amakuru nashakaga nayo ahita akupa telefoni ubwo rero nta kindi nakoze naratashye ngeze mu rugo numva ko ari ngombwa guhita mbisikiriza RIB ngo ku wa mbere nibwo yagiye kuri RIB y'umurenge nyine ndabibabwira barambwira batigenda buriya tuzareba uko uzamenya amakuru tukubwire
mu gushaka kumenya koko niba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigabiro mu karere ka Gicumbi yarahamagawe n'uwo bivugwa ko yamubwiye ko yari umupolisi kuri sitasiyo ya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali twashatse umunyamabanga nshingwabikorwa kuri telefone ngendanwa ye ntibyadukundira gusa harandi makuru twamenye ko ari mu kiruhuko cy'akazi bwana Sylvestre Nkundabera umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi yaduhamirije amakuru ko bwana Nyirinkindi yabuze kandi ko bamenyesheje inzego z'umutekano
polisi hari icyo yari yabatangariza kuva mwabikora
undi muyobozi mu murenge wa Bukuru utashatse kumvikana mu itangazamakuru yatubwiye ko koko mu nama z'umutekano bakoraga mu bihe bitandukanye umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigabiro yatangaga raporo z'uburyo yahamagawe n'uwo wamubwiraga ko ari umupolisi amubaza ku myitwarire ya Nyirinkindi kubera impamvu z'umutekano we yadusabye kubika imyirondoro no kumuhindurira amajwi
umuntu wari wamufashe niwe wahamagaye igikipa kagari abazi imyitwarire y'uwo bita Nyirinkindi isi tumubwira ko nta kibazo abana n'abaturage neza kuva icyo gihe rero uwo nguwo yahise akupa telefoni ntitwongera kuvugana nawe ariko yaduhamagaraga n'ubundi akoresheje nimero ya Nyirinkindi isi kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumuca iryera amakuru yaje natwe twagendaga twumva gutyo avuga ngo ari kuri sitasiyo ya polisi iri i Kigali ubwo rero nawe twakomeje gutegereza twifashisha na polisi kugira ngo badufashe gushaka uwo muntu
tuvugana n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kuri iki kibazo rwatubwiye ko rwakiriye ikirego kandi ko ruri kugikoraho iperereza mu ibanga madame Marie Michel Umuhoza ni umuvugizi wa RIB
ikirego twaracyakiriye
yego
ndetse n'iperereza ryaratangiye irimo irakorwa
ariko ku buryo mwaba muzaho aherereye se
ibikorerwa mu iperereza bitangwa ibikorwa mu ibanga ntabwo twabitangaza ariko urego we babimubwira ariko barimo barayikoraho
naho madame Mukafaranga we agakomeza gusaba inzego zibishinzwe ko zamugaragariza irengero ry'umugabo we
basaba ubufasha kugira ngo amudushakishirize
ese ubwo mufite icyizere ko yaba ariho
none se ko twazibwirwa n'iki nyine kubera kwiringira imana ubwo turumva ko ariho
kuva bwana Nyirinkindi yabura umuryango uvuga ko na moto yatwaragaho abagenzi batazi irengero ryayo kuva mu mpera z'umwaka ushize kandi wa 2019 kugeza n'ubu hakomeje kumvikana bya hato na hato ababurirwa irengero imbere mu gihugu bamwe banafatwa imiryango yabo bibona ariko inzego zikavuga ko bitazwa aho baherereye bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Burundi abasirikare 12 bo mu mutwe w'ingabo urinda umukuru w'igihugu batawe muri yombi nyuma y'amasasu yumvikanye ku cyumweru igitega umurwa mukuru wa politiki mugenzi wacu Eloge Wilika neza wo mu biro by'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya aratugezaho iyi nkuru
Abasirikare bahagaritswe ku munsi wa mbere w'indi wita ariko 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022. Amakuru y'u Amerika ryaronse yemeza ko batawe muri yompi n'urwego rujeje rw'iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. Isoko ryacu ryemeza ko bagizwe n'umukuru wabo Zakari Nibigira, afisi pete rya kapitene, igisongerezi gifisi pete rya Judan Major Fabien Duwayo hamwe n'abasirikare bato bato. Isoko ryizewe n'amakuru y'u Amerika ryahawe n'uko ifatwa rya abasirikare rishobora kuba ryaturutse ku masasu yumvikanye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu cy'igitega. Mwijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere abafashwe bose baciye bajanwa kugirwa kw'amatohoza ku kirimba cy'ingozi mu buraruko bw'igihugu bamwe mu basanzwe bakurikiranira hagufi ikibazo cy'umutekano ku mugwa mukuru wa politiki Gitega babwije ujya Amerika ko abasirikare batari basanzwe bakorera ku kirimba cy'igitega bemeza ko bari bahazanywe mu mpera z'umwaka bitewe n'ikorane y'umuryango wa President Pierre Nkurunziza wari kugirira muri community abayo ntara ya Gitega Se barundi yataha kuri cyo kirimba nyuma y'ibikorana ubundi kirimba cy'igitega kirindwa n'abasirikare yava mu makambi y'ibatayo ya gatatu y'abakomando n'iya 22 ya Blendez z'igitega nyene bushika ubuntu biramenyekana neza icyaha cyangwa amakosa bakurikiranwa ko igisirikare cyo Burundi ntacyo cigeze kibivuga ko ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ibijanye n'ifatwa ry'abasirikare rihamagara umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Biyereke telefone ntiyitaba ariko mu nyuma yatwishuye ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp yagize ati Ayo makuru baguhaye siyo namba nta bantu bafashwe nta kintu nk'ico kizwi mu rwego rwo kwibuna abansi b'u Burundi yongeye ko ati iyo hegereye amatora havugwa byinshi by'ibinyoma by'ukuzimiza bene gihugu no gutera umutekano muke mu gihugu harazindwe zibiri umusirikare wo mu ikambi ya 22 ya Blende yari mu bacungera kirimba cy'igitega atowe ikiziga ku musozi uri hafi y'igisagara cya Gitega bamwe mu bahaba bavuze ko yo bari yahuye abandi ko yanizwe Izi mpari zatumye atateka rya gisirikare ahambanwa umuryango namwe muhanira agateka kazina muntu nka Pacifique ni nahazwe atwashira hamwe Focodelta cyemewe mu gihugu ariko rikomeza amatohoza kubaburirwa irengero basabye ko amatohoza yimbitse amatohoza ya mbere yakozwe n'inyamiramabi yo bayerekanye ko yishwa nizwe ku itariki ya gatatu naho ku kwezi haburi irengero umwe mu bacungerera ubuzima mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare umuryango we wabwitangaza makuru ko muheruka rya nyuma kuri iyo tariki yavuga ko agomba jiwabo muri komine Ruyigi mu ntara y'Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi mu karuhuko igipolisi cyamenyesheje ko cyatanguje amatohoza kuri ubu kiramaze kubona uduce yagira acamwo gifatiye ku bibanza telefone yiwe yabonetsemo ku murongo Eloge Wilika neza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC washyizeho itsinda ry'abahanga bo gutegura itegeko nshinga rizawugenga. Batangiye guhura n'abaturage b'ibihugu bya EAC kugira ngo babasabe ibitekerezo byabo kuri iri tegeko nshinga ubu muri iyi minsi bari mu Burundi Serge Ndikumana akuriye abahagarariye u Burundi muri iri tsinda yaganiriye na mugenzi wacu Diane Nininahazwe arasobanura aho ibikorwa byabo bigeze
umugambi wifuzwe n'abakuru b'ibihugu kuva mu nzego zitandukanye haba inzego z'abashikiranganji inzego z'abahinga n'urwego rukuru rw'abakuru b'ibihugu ibyariyumviriye bashika ku ntumbero y'uko hoba ukwandika ibyizo shingiro ryoza rikuza itegeko rihari rigenga umuryango bita triti na kare burya umurundi Umuganda, Umukenya, Umutanzania, Abanyarwanda duhurira kuri byinshi cyane gusa n'umuryango umwe ubure twipfuje yuko ukwandikwa itegeko kuko mu buryo bw'ubuhinga atategeko burya nta gikorwa
mugejeje hehe ubu none
dutanguye itsinda no vuga rigira gatatu. Itsinda rya mbere kwari ukumvikana neza ukuntu ibyo bwirwashingiro byo kwandikwa. Itsinda rya kabiri kwari kurondera inkingi twose inkingi hafi zitandatu zo kubakirwako uwo muryango, tugenda twishimikiza ibyivurankorerabwenge twakuye mu yindi miryango hirya no hino. Itsinda rya gatatu ni iryo kubaza abenegihugu ibyiyumviro boduterera, tukaraba amakenga boba bafise mu Burundi nico gihugu ca mbere gitanguye. Hanyuma tuvuye mu gihugu c'u Burundi tuzasiga mu bindi bihugu byose gushika tubirangije. Ni umwanya igikorwa gishobora kumara umwanya w'amezi atandatu, amezi cumi n'abiri bivanye n'uburyo tuzoza turaronka.
Umuryango w'ubumwe bwa Afurika ugizwe n'ibihugu bitandukanye, icarico cose cifitiye ibwirizwa nshingiro ryacu. Ni ikintu kizokoroha ko muhuriza hamwe mukavuga muti irino bwirizwa nshingiro ryogenga ibihugu vyose biri muri aka karere?
Ntibizokoroha, ariko jewe naciye umwibutsa mvuga nti n'abahizi baba benshi ntakikora. Igikomeye ca mbere ni uko dufise intumbero nyamukuru yatanzwe n'inama y'abakuru b'igihugu bigize akarere ka Afurika y'Ubuseruko. Icyo nicyo gituma ibintu nka byose nibyo bigumye bizokoroha, kuko abadutumye igikorwa perezida abahinga nibo bene cyo nukuvuga nibo bahagarariye ibihugu. Abo rero baragiye hamwe baravuga bati reka dutere intambwe, turavye aho tugeze birakwiye ko dutera intambwe tukagenda ku muryango ugenda ugana umuryango umwe wiyunze. Murabona barabonye yuko abantu bagiye hamwe bagira ingufu nyinshi bagashika ku bintu ngirakamaro kandi byihuta. Burya iyo ushaka kugenda wihuta urijana, ariko iyo ushaka kugera kure ugana n'abandi.
Uno munsi mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yakiriye uwo murwi, yahaye umubonano uwo murwi w'abahinga bari ngaho mu Burundi. Yababwiye yuko igihugu kibanye cy'u Rwanda yavuze ko kitabaniye neza u Burundi bishobora kuba imwe mu ntambamye kudashirwa mu ngiro y'uwo mugambi. Nk'abahinga bariko barawutegura muravyibaza kwiki?
Ibi ni cyo umukuru cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yavuze, n'ibyo yagarutse ku nshuro zitari nke igihugu kibanyi cyateye igihugu cyacu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Rwanda rero twahoze tubana neza, ariko ubu hariho akaciyemo. Ariko tubaza yuko abahinga bariko bararaba ukuntu byogenda. Ibyiza nshinga tuzokwandika turizera neza ko bizoba ririmo ingingo zitari nke zituma aba bana biba ngombwa ko babana neza.
Ego, imbere ko tubandanya kino kiyago ku vyibwirizwa nshingiro, reka mbanze nibutse gato kuri ivyo vy'ibitero muvuze u Rwanda rwoba rwaragize mu Burundi. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwogo ku ijwi rya Amerika bwakomeje kubihakana akatari gake. Nuko rero hanyuma hambavu y'iyo ntamba nicuka kitari ciza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hariho n'ibindi mwifuza gushika ko nko gushaho amahera amwe, guhuza imipaka, kuba isoko rimwe mu bwisanzure n'ibindi. Ariko uwo murugambi nawo nyene harabibaza bati uzoshoboka gute mu gihe Uganda n'u Rwanda bitagenda neza, u Rwanda n'u Burundi ntibigende neza? Ntimumva ko impinga ikiri ndende icari cihutigwa kwa rukubanza gukura icucuka kibi imbere yo kuja muri iyo migambi itandukanye?
Nibyo, nk'ubu icyo duha Imana ikadufasha nicyo kibazo hagati y'u Rwanda n'u Buganda kikahava, ikibazo hagati y'u Rwanda n'Uburundi kikahava. Twebwe nk'abahinga tukaba twugururiwe imiryango mu buryo budasanzwe, kuko iyo ntambamyi ni imwe mu ntambamyi yotuma igikorwa twebwe tw'abahinga cyo kwandika ibyiza nshingiro gica kigenda buke buke, n'uko nadindira kikanadindira.
Mbega u Rwanda rwarungitse abahinga ngaho i Burundi kugira ngo bifatikanye n'abandi mu gutegura ivyo bikorwa bitandukanye?
Oya, nibaza ko abagize ngira ngo utugorane muri utwaronse ni uko bashobora kuba barondeye impusha yapevye, hanyuma bigasa bituma ngira ngo inzego zitanga impusha zidashobora gutanga izo mpusha mu mwanya ukwiye, ntibashoboye gushika mu nama y'uno munsi.
Diane Nininahazwe na Serge Ndikumana, murakoze. Ndikumana akuriye abahanga b'u Burundi mu itsinda ry'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba yase, barimo baganira n'abanyagihugu abenegihugu ku mushinga w'itegeko nshinga ry'umuryango.
Shuti zacu ndabashimiye cyane rwose mugira umunsi mwiza mukomeza kugubwa neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika cya kiganiro cyanyu saa 10 muri isanga ikibacike murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.